Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri 18 muri kumwe na Jordan na Hazindongo ibiganiro tubafitiye muri kano kanya.
Muri hasheri bari batubare ko amahema tuzaramara amezi atandatu bakaduhindurira. Mugabo twararindire ko amezi atandatu ahera baduhindurire amahema kugeza ubu nakayungira.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha agaruka ku kibazo cy'amahema yabatabagurike mu gihe imvura buca itasura. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ibiganiro by'abarundi byongeye kwegezwa inyuma. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Ako mbazi ndababwire muri make yuko abaguye mu isanganya y'ikamyo yari itwaye igitoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazabageze kuri 50 nk'uko byashikirijwe n'abategetsi. Iryo sanganya ryo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryabaye ejo kwa Mungu. Perezida Joseph Kabila yaciye ashinga ikiganda 13 cyo kwibuka abo bapfuye. Iryo sanganya ryabaye mu gatondo ko ku munsi wa gatandatu muri Ntunga. Nayo mvuze ko hari ejo kwa Mungu igihe ikamyo yari itwaye igitoro yasekana n'indi modoka ku kilometero 120 mu ngiro bw'umurwa mukuru Kinshasa. Umushikiranganje wo gutwara abantu Jose Makila hamwe n'uwo w'amagara y'abantu Oli Ilunga bavuze ko abantu 20 bapfiriye ahabera iryo sanganya abandi baza gupfira mu bitaro. Abanyagihugu muri Cameroon baraye bitabiriye amatora yo guhitamo perezida wabo mushasha mu rutonde rw'umunani bitoje. Harimo perezida Paul Biya w'imyaka 86 y'amavuko amaze imyaka 36 ku butegetsi. Umutekano wari ucungerewe bikomeye mu ntara zivugwa mu Icongereza nyuma yo gutana mu mitwe gukomeye kwabaye mu bisagara bitari bike vy'izo ntara. Abarorezi b'amatora barimo abo umuryango umwe bwa Afrika bari bavuze ko batazoja mu bumanuko no mu buraruko bushira uburengero bw'umutekano muke uharangwa. Perezida Biya hashobora kongera gutorwa na nyaburya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bananiwe no kumvikana ku mukandida umwe yobaserukira. Ibwiriza nshingiro rya Cameroon rivuga ko ivyavuye mu matora bitangazwa inyuma y'iminsi 15. Igipolisi mpuzamakungu ya Interpol catangazije ku Imana ko caronse ubutumwa bwo gutanga imihoho ku muyobozi wacu Mushinwa Meng Wanzhou. Yabuze kuva ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa 9 kandi yagirizwa n'Ubushinwa guca kubiri n'amategeko. Ugutanga imihoho kwiwe kwagiye mu ngiro ubwo nyine bakibona ikete yiwe. Interpol ivuga ko icegera ciwe Kim Jong-yang yamuka muri Korea y'Epfo ariwe agiye kuba arafata ivyimfata kibanza ubutegetsi bwa Interpol. Meng, umushinwa wa mbere yayoboye Interpol, yabuzwe ubwa nyuma ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kw'icenda aho yava mu gisagara cha Lyon mu Faransa ku cicaro gikuru cha Interpol. Ubushinwa bwari bwahisemwo kutagira ico buvuze kuri Meng kuva igihe abategetsi b'u Faransa bavuga ko batazi aho ari kwa gatanu. Batangaje ko Meng ariko aratohozwa ko kuvyo yagirizwa ko yarenze amategeko. Igipolisi cha Interpol cashikirije ko kigiye kuzotora umuyobozi mushasha azorongora imyaka 2 sigaye ya manda yiwe mu kwezi kwa 11. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22 ahandi mushaka kumva ijwi rya Amerika mute ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu. Kiganiro wanyu mu ntara muracumva tankumanzi kuri mwe mutwumva muri Arusha Tanzania.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nonge ndabahikazi ibiro by'umuhuza matati y'abarundi Benjamin Mukapa yatangaje ko ibiganiro bihuza abarundi bya bitegekanijwe kundi bizavyigije inyuma. Mukapa yasiguye ko bizoba kuva itariki ya 44 gushika 49 z'ukwezi kwa 10 rigize gatatu. Ivyo biganiro vyigizwa inyuma uno mwaka. Ibindi kwino nkuru na mgenzi wacu akurikiranira hagufi ivyo biganiro, Pierre Claver niyo nkuru.
Umwunganizi ntayigayezwa w'umuhuza matate y'abarundi niwe yatangaje ko ibiganiro bihuriza abarundi hanze y'igihugu vyigejwe inyuma. Makocha Tembere yamenyesheje ko ico gice ca gatanu c'ibiganiro kizoba kuva itariki 24 gushika 29 z'uku kwezi kw'icumi. Ni mu gihe ivyo biganiro vyari vyahamagajwe kuva itariki 19 gushika 24 z'uku kwezi, nkuko biri mu butumire bwarungikiwe abanyepolitike batandukanye. Makocha Tembere asanzwe ari nawe muvugizi w'umuhuza Benjamin Mukapa yabuze atwara igihugu cha Tanzania, yaseguye ko uko kwigiza inyuma amatarike vyatumwe na bamwe mu bo kwitabira ivyo biganiro basabye kumugaragara ko bohabwa umwanya wo kuja mu minsi mikuru ikomeye ku gihugu. Tembere yavuze ko abo bifuje ko bohimbarize Bujumbura umunsi mukuru w'inshungu ya demokarasi wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Melchior Ndadaye. Uwo munsi nawo utegekanijwe itariki 21 z'uku kwezi, ari naho yagandagurwa mu mwaka w'igihumbi kimwe 1993. Amakuru ijwi ry'Amerika ryaronse ni uko uruhande rwasavye ivyo ari leta y'u Burundi. Mu byo ubwo ruhande rwasiguye harimo ko bitabereye ko ibiganiro byoba mu gihe igihugu kizoba gisa n'ikigandariye inshungu ya demokarasi. Umwe mu batwara umwambwe wemewe n'amategeko mu Burundi yabwijwe rya Amerika ko nka bose abanyepolitike bari bamaze kwishura umuhuza kubazo kwita ibyo sango rya mbere kogegejwe nyuma. Rero yagize ati uko zivugijwe niko zitambwa, tuzokwita bakuri iyo sango yindi turi kumwe na leta. Hagataho umuhuza Mukapa yari yagabuyemo abazo kwita ibyo biganiro imice ibiri. Uretse uwo mugwi w'abanyepolitike, hari ubundi muce ugizwe n'abadahana inyungu za politike. Aho harimwo amashirahamwe yigenga, abaserukira urwaruka, abakenyezi, ibimenyeshamakuru n'amashengero. Abo batumiwe kugira bazokwitabe mu mibonano izoba kuva itariki 16 gushika 17 z'uku kwezi nyene. Gushika ubu Mukapa ntacarashikiriza kuri ayo matarike ko nayoba yigijwe nyuma. Umwe mu batumiwe muri uwo mugwi yahunze igihugu yabwijwe rya Amerika ko atakindi barabwirwa atari ubutumire bahawe gusa. Yiteze ko bobo atakizohinduka kuko batari abanyepolitike, naho nabo nyene inshungu ya demokarasi bayubahiriza. Bigize gatatu ivyo biganiro vyigezwe inyuma kuva uno mwaka utangura. Ni gice ca nyuma cari kuba cabaye mu kwezi kwa gatanu nkuko abanyepolitike babivuga. Mu nyuma vyari vyashizwe mu kwezi k'umunani guheze, ariko naho nyene birasiba. Abo banyepolitike bizeye ko iyo sango yindi nshasha yatanzwe izo kubahirizwa n'impande zose zatumiwe. Ico bikoze abo muhuza yashimye gutumira bose baramaze guhabwa ubutumire. Ubu bavuga ko hari hasigaye ko barungikirwa amatike y'indege. Mukapa mu butumire yarungitse avuga ko imwe mu ntumbero nyamukuru ari uguca hirya no hino ingene amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2020 yotegurwa neza, ingene umugambi w'amahoro woshikwa ko n'ingene woshigikirwa n'akarere hamwe n'amakungu. N'ubu Mukapa ahamagarira begwa n'amatati bose kwitaba ivyo biganiro ku bwinshi. Yemeza ko azoba ubwisanzure mu guterera ivyumviro. Ico gice ca gatanu c'ibiganiro kizobera hitwa Ngurudoto mu hoteli iri mu ishamba ku birometero nka 40 uvuye mu gisagara ca Arusha muri Tanzania. Ni kibanza cugaye gikunze kuberamwo imyiherero y'abakuru b'ibihugu. Umuhuza Mukapa avuga ko ari gice gihambaye kandi ko azovamwo urupapuro rw'inzira ruganisha ku mahoro arama. Pierre Claver Niyonkuru, I Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakeneye tukiri ku makuru avugwa mu Burundi. Runanirwa abarimyi b'ikawa mu ntara ya Ngozi urafise amakenga ko imivyaro y'ikawa yateguwe ishobora kudategwa neza uno mwaka. Ni mu gihe abarimyi bashoreye ku matonorero 19 y'ishamwe Sojetal bavuga ko batazokwitaba isekeza ryo gutera ikawa gushika imvura itasurira. Imvo nyamukuru ni yahe? Ni kwera gahembo k'ikawa bashoye uno mwaka gushika nino saha batarakaronka. Inkuru twateguriye na mugenzi wacu Ngozi Jean Bosco Ndarurinze.
Uko umwaka utashye abarimyi baritegurira gutera ikawa. Uyu murimyi asanzwe ashorera ikawa yiwe ku itonorero rya Cyamugani muri komine ya Ngozi avuga ko amatuta y'imivyaro yateguwe kugira abifuza gutera ibipimo bishasha cyanke kwagura ivyo bahorana ndetse no gusubiriza ikawa zishaje baronkizo batere
twebwe twa dusabye turi mu bantu bagiye kuropeka ikawa tudishira mu budongori hari akuruzi kwanja kiki kandi mbere nahaciye no musi nabonye ko bigeze guteragirwa nko mu mwaka tuvuge ugiye kubuza bakazonzidua hanyuma mugabo iteragira ry'ikawa tudusubiriza nko mu gipimo ikibazo kigoye ku buryo bw'uko tubona kuva ni nkeyi mugabo kubera itegeko hari n'itegeko leta ivuga ati wewe tura ikawa mu mwaka yositora
kubera ikihora inda kujyamo ingufu za leta kuko bitahora inyishu ni iy'abarimyi bashoreye ku matonero ya sojetare ngozi
ingufu ni nkeya kubera nta gahembo turigera tubona kandi twarashoye ikawa mbese tuba turi abana turi ababyeyi turi abarezi twabuze ikintu tuvushisha abana bajya ku mashuri bamwe twarariye amadeni abandi nabo uburezi baramaze kubutorera impuze ya bimwe bitaba umugwaje
uraba twaratanze basi ya kavu twabuze n'ukuntu twawugombora ubu nyine twashyitse intege no mu mapikinyeri sinzi ukuntu tuzaza kubyikorera kandi nta n'uburyo tuzaba dufite aho imvura ikwiye
iho nta n'uwo ushobora kudutera ubu nyine batabanje gutanga agahembo kubera no kudusasira ntawe usasira ubu harabuze amafaranga yo kugura ibisasiro ntiwashyiraho umukozi utagomba kumuhemba umukozi uba ushyizeho amagoza amafaranga ubwo byagenze bakazana ayo mafaranga munakiriho ntihanimbutse wo guteragira agatasi nakavu munakagura
uko biri kose guhimiriza gutera ibipimo bishyashya by'ikawa birabandanya uyu mufundi w'indimo wo muri komine ya Kiremba avuga ko bitoroshye kubisigurira umurimyi akenanye udupapuro yashoreye ko ikawa atarahembeye
ko turabasigurira ko umuntu afite yishyuza atarana n'uwishyuza ati iki kibazo ntikiri hamwe dufate ku ntara ngo zandike neza tugeze amaso hanyuma barayaruka muri sojestar ati ariho rero ntibemo barabikurikirana bamwe barabyumva mugabo abyumva n'abantu baciye ubwenge bavuga ati ibyo birashobora kuhaba mugabo imigambi barimo barayirangura buke buke mugabo
ntambira kaje France warongoye abarimyi b'ikawa mu ntara ya Ngozi avuga ko imivyaro y'ikawa myinshi ishobora guhokera mu mapepiniyeri abivuga afatiye ku myidogo y'abarimyi bashoreye ku matonorero 19 y'ishyirahamwe Sojetare Ngozi
ni ukuri biratugoye cyane kuko iyo tumutabwira gutera ikawa gusubira ikawa rishaje batararonka aka gahembo barakora nyine bakabona kuko bakugaye kubera yuko uri kurabwira ibintu nta nyungu bizana kubera yuko bamwe barabitegera ariko abandi ntabitegera jewe mbere ndafite ubwoba bw'imibyaro myinshi mu mapepiniyeri ko batazabayitera neza nk'uko bitategereza kuko n'uwategura gutera ikawa arashobora kuvuga ati ngwana no kurondera udukari tw'umwana ngwanye no kurondera akaniforme kiwe none se umusubira kujya kurima umurima w'ikawa hariya mushasha ntaragira ntaronka agahembo k'uyu mwaka ku buryo bwinshi na jewe ndimwo babukura mu ikawa
ubwo abarimyi bashikana imyidogo y'agahembo kabo mu kwezi kw'indwi ijwi rya Amerika ryaregereye ishyirahamwe Sojetare Ngozi kuva icyo gihe gushika uno munsi iryo shyirahamwe rivuga ko ikibazo kiri mu minwe ya leta mu runani rw'amashyirahamwe y'abarimyi b'ikawa mu ntara ya Ngozi bavuga ko bizeye ko leta igiye gukura vuba mu nzira icyo kibazo mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta batanze kuri uyu wa gatanu umuvugizi w'ubushyikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije yasabye batararonka agahembo kabo kwihangana amenyesha ko leta iriko irakosora ibitagenze neza mu gisata cy'ikawa kugira abatararonka agahembo kabashyikire ni mu gihe n'inama nkuru y'umutekano yarayi itanze indwi zibiri gusa kugira amashyirahamwe yose atarahemba azobe yabikoze Ingozi mu buraruko bw'Uburundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye murumvise rero yuko yavuze ko hari mu kiganiro cy'abavugira inzego zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi byavugiwemo no musi rero no musi turi kuwa mbere yari inkuru twabasubiriye mu kanya cyo tubandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 n'11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 ibihumbi 15,675 n'ibihumbi 12,530 naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 600,640 900,470 1,070,000 n'ibihumbi 13,630 ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuwa gatanu w'indwi twaraye dusozereye u Rwanda rwarifatikanije n'ibindi bihugu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha umunsi wahimbaje mu gihe ikigega cashizweho guteza imbere imibereho ya mwigisha citwa umwarimu Sako kimaze imyaka 10 gishinzwe ico kigega mu gucingwa cari gifise intumbero y'uko coza kiraronsa abigisha ingurane kugira ngo bashobore kwishingira iyindi mirimo itandukanye none nyuma y'imyaka 10 ico kigega ico cari cashingiwe kiragegwaho inyishu mu nkuru ya mgenzi wacu mu Rwanda Temistocle Mutijima.
Umushahara w'intica ntikize mwarimu ahabwa mu Rwanda ni ingingo imaze igihe kitari gitigaruka mu mvugo za benshi ndetse n'abategetsi mu nzego zinyuranye ntibahwema kuyigarukaho ari nako bagaragaza ko ari umwe mu buryo bashyizeho ugamije kuzamura imibereho ya mwarimu ahereye kuri uwo mushahara muto. Umwe muri ubwo buryo ni ikigega cy'abarimu cyitwa umwarimu Sako cyashinzwe na leta hagamijwe ko cyafasha abarimu kibaha inguzanyo ku nyungu nto kandi bibarabishima.
Ni banke igira inyungu keye ukurikije amikoro ya mwarimu uko batwaka amafaranga 11% ku ijana mu gihe mu mabanke yandi classique baca muri 20%. Ikindi kandi uyu mwarimu Sako watumye abarimu tugabanuka mu dukayi tw'abacuruzi batwirizaga mu dukayi waho bafasha gasabone wagize gute umwarimu wacu Sako duhereza utuntu twose dukeneye inguzanyo ku buryo bwose bukenewe ku buryo aho kugira ngo wirukankire umuntu wo hanze turukankira banke yacu y'umwarimu Sako.
Nubwo intego nyamukuru y'umwarimu Sako yari ugutanga inguzanyo zishorwa mu mishinga ifasha kuzamura imibereho ya mwarimu mu majwi y'abarimu baganiriye n'ijwi rya Amerika mu mujyi wa Kamembe mu burengerazuba bw'u Rwanda nyuma y'imyaka 10 iki kigega gishinzwe. Ibyo biracyagoranye uretse n'imishinga nk'iyo no kubona aho kuba ningora abahizi
nimba yendura umwarimu usembwe 140,000 bakakuguza urumva yenda ntibakurengereza miliyoni n'igice cya kibanza ntabwo wakibona. Ubwo rero iki imbogamizi ihari iterwa n'umushahara wa mwarimu ukabandi babubaka mu mujyi tubahabona ikibanza tubahabona inzu nziza nyine nibyo ngivyo kubera ibijyanye n'iki n'umushahara mukeye.
Utwaje ubugabo agafata iyo nguzanyo nawe mu kuyishyura ubuzima muhira gusa n'ubuhagazi.
Nakubwiye ko nafashe kredi mu mwarimu Sako nageze yo ngiye guhembwa ejo bundi ntungurwa no kubona nasanze kuri konti yanjye amafaranga 578 uyi birashoboka kuko narayakoresheje ariko ni ingaruka za wa mushahara mukeya kubera ko niba uri yaba narifite agashahara kadifashijeho wenda nko muri 360,070 ntihari kubura n'uduhumbi 10 sitaguraho cyangwa 20 ku buryo naje kuguramo n'ijanga nanjye abana bakazajya muri uku kwezi. Ubu watekereza yuko wenda abana banje zabatunga gute nabasanzeho amafaranga 578 nyuma y'ukwezi gushize.
Aba rero bagasanga n'ubundi gikwiye gukorwa ari ukongererwa umushahara kuko aribwo nizunguzanya ikigega cyabo kibaha ziziyongera.
Agashahara kabaye nk'akiyongereye byatuma natwe tubona inguzanyo itubutse tugakora natwe imishinga ifatika.
Ako gaciro k'umushahara buri gihe ni wa mwarimu dore nguriya aratambutse ni mwarimu. Finaruma ibintu bijyanye n'umushahara nta buryo bashobora kubyajista bitumwe musako nakindi yakora
nk'umu A0 ukora mu yindi myanya nko ku rwego rw'umirenge ayo bahemba ntabwo ngendeye kuyamenya ariko ntabwo ahemba kimwe n'umwarimu w'umu A0 nawe kuki cyo kintu kitakiritirizwaho nimba wende imvuna ari nyinshi bishoboka kuko uko bakora ariko hakabayeho kubitekerezaho abantu bakabaho mu buzima babona ko ari ubuzima butabababaje.
Gusa hari n'abasanga hamwe n'amasaha y'akazi ya mwarimu imicungire y'uwo mushinga wakabaye wunganira umushahara we mu gihe yaba nabonye iyo zanyifatika itashoboka. Aha rero bagasanga umuti urambye w'icyo kibazo ari uko umwarimu yahabwa umushahara wamufasha mu mibereho ye bitagombereye inyunganizi zisa n'izidahari. Guhuza imibereho ya mwarimu w'ubu n'ireme ry'uburezi risabwa mu mashuri nabyo bigakomeza kuba irindi hurizo. Ikigega cy'abarimu wo mu Rwanda umwarimu Sako cyashinzwe mu mwaka w'2008 imibare inzego nkuru zacyo zitanga kugeza ubu igaragaza ko kimaze gutanga inguzanyo irenga miliyari 220 mu mafaranga y'u Rwanda ndetse inzego z'ubutegetsi zikavuga ko hari benshi mu barimu bamaze kwiteza imbere mu mishinga ibyara inyungu babikesha icyo kigega. Demistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistokre Mutijima arakinuye hambavu rero yabigisha avuga ko aronka gashara kadakwiye mu Rwanda hari nabana babujije kuja mu ishuri ariko bavuga bati naho twabuje kuja mu ishuri ntitkorera amaboko akarero na Jacqueline Kayitesi imyaka 59 amaze imyaka hafi 20 atwara imodoka ntona nini ni nyuma yuko akuwe mu ishuri yagendewe na Claude Ganza munyamagana baraganira ku buzima bwiwe
umwana w'umukobwa muri Kongo yabagafashwe nabi nta gaciro yabonaga umukobwa ntiyamwemera gukora imirimo y'abagabo nk'iyo nkora ubuzima bwo muri Kongo bwari bugoye kubatega ruguru cyangwa kubari bwabugoye cyane
ni Kayitesi Jacqueline Shakira umubyeyi w'abana batatu amaze imyaka myinshi arera wenyine ni umushoferi umaze mu mwuga imyaka 20 n'atwara abantu n'ibintu aha yatubwiraga urugendo rwe yanyuzemo kuko yakuriye muri sosiyete idaha gaciro umwari n'umutegarugori we kimwe n'abavandimwe b'abakobwa bavukijwe amahirwe yo kwiga yanga guheranwa nayo mateka afata icyemezo cyo kuzahatana kugeza ageze ku ndoto ze
ajya nkuru uwo mwuga akuriye mu Rwanda bera iwacu ubonye urubuga ntibari kunyemera babona ntibagundaga ko twiga higaga abahungu jyewe n'abahungu niwe ubizi wacu ntibatwemereraga kwiga
ubu buriya mwize amashuri angana iki
jyewe nize amashuri kugeza wa gatandatu muto no kujya kwiga najyaga kwiga ngatakwa nyogokuru ahanga ko niga akazi k'umukobwa ni gushingirwa abafite inka gacunda ugasaga kukira inka agateka abahungu baza akabagaburira
mbese nabyo biri mu byaguteye ishyaka ryo kumva ko niba bakwimye amahirwe yo kwiga washaka ikindi ukora
n'umuntu icyo ni nacyo kintu muri basaza banje bize b'imbere batanu nta numwe unduta nta numwe undushimye imibereho myiza kuko nagize courage kuko ntize ko yabambuje amahirwe yo kwiga bituma nkora iki nanye nshaka ishundi buzima bari yabize bo kunduta kandi ari abahungu nshaka ko nanjye nabagwa inyuma mu mugongo ahubwo noneho ni ubu ngubu nibo bangwa inyuma mu mugongo kibyaramiripe byaramiripe
Kayitesi avuga ko nubwo uyishimira ko yabigezeho ariko bitabuze ku gora yarafite abana batatu agomba kwitaho wenyine nyuma yuko umugabo we nawe wari umushoferi yaramaze kwicwa mu 1994
kubera ubuzima bwari bubi nyuma dukambira atwaye hano mu Rwanda ni taxi gutwara abantu nakoze hafi imyaka 6 ubwo nizigamira uko ntashye nimugoroba havanaho nka 3 yo guhaha ubuzima bugakomeza noneho nza kubona amafaranga nyuma y'imyaka 5 nza kugura yanjye imodoka minibus ubundi natwariraga abandi ngo nimaze kugura minibus ndakora minibus nabivanyemo inzu nanjye no kujya mu muhanda bakavuga ngo ngo dore umudamu nanjye mudamu wa mbere wabonye perimi y'u Rwanda utwara abantu n'ibintu
avuga ko byabanje kumugora kugira ngo abone imodoka yo gutwara mbere yuko aguriye kuko batizeraga neza ko yabasha gutwara abantu benshi umuhati n'icyizere yari yifitiye byemeje abafite imodoka kumuha akazi
najyaga muri gare hara muri gare ahantu gare yari iba nk'uko haniri none nkagira nkicara none ko mwajya mundubisha ko nzi imodoka none babanza kundubisha buraseri umushoferi yicara aha nicara agira atazi ko nzi imodoka noneho mfata imodoka ndapakira yicara iruhande rwanjye turagenda tujyayo ko dufite linye ya buraseri mva buraseri nkora amatura abiri turi kumwe buraseri gisenyi buraseri gisenyi aho nzi imodoka hari nk'uko cyumura mpamagara ninze yananiwe nze mufashe umunsi wose ndakora aho ndarinje nta kibazo noneho abandi bashefe barambona niwe akantu imodoka cyangwa umubose wamaze kumbona ko ntwara neza amaze kubona ko ndi umudamu w'inyangamugayo umukirana imodoka y'gatanu kuri gatanu bituma ababose benshi bankunda n'ubu bakampa akazi k'ubushoferi ndakora
mutwara hano mu Rwanda gusa cyangwa no muri Kongo naho muratwara
mpakira amajirwa mfite kamyo itwara toni 40 ngapakira umuceri majirwa nkawujyana ingoma
ni iki cyamushoboje gukora aka kazi kafatwaga nk'akabagabo gusa kandi akagakora neza mu myaka 24 yose amaze
burya kwitwararika neza mu bushoferi nicyo kintu cya mbere kirinda umuvuduko nicyo kintu cya mbere kometiriza mu bushoferi ni nacyo cyandi nzakisiri hari igikombe twigeze guhabwa cy'uko nitwaye neza mu myitwarire myiza y'abashoferi nahawe na seritifika y'imyitwarire myiza mu bushoferi kuko nabaho sinigeze nkora accident sinigeze nica umuntu no gutwara nishyize mu mutuzo no gutwara nshyize umutima hamwe no gutwara mbifitiye intego
Kayitesi avuga ko imbogamizi yahuye nazo akigera mu Rwanda ari nk'izo n'abagabo bahuraga nazo zijyanye n'umutekano mu gihe rusanzemo ukunda umwuga w'ubushoferi avuga ko ntawe mu muryango we yigeze abyigana cyangwa yabyigiyeho uko ari we wa mbere wamenye gutwara imodoka iwabo none uyu mwuga umaze kumugeza kuki arabyivugira
maze kwiteza imbere mfite inka zigeze ku nko kuri 18 mfite amazu abiri inzu ntuyemo inzu nkodesha nkaba mfite n'ikibanza byose hamwe mbishyize hamwe mbese agaciro k'ibyo bintu ubu ngezeho nka miliyoni nk'ijana na 33 imodoka itarimo nayigiyemo ubwo byabafata nka miliyoni 166
uyu mubyeyi ashimira leta y'u Rwanda kuba yarahaye abari n'abategarugori urubuga rufunguye kandi amahirwe akabageraho kimwe n'abagabo bitandukanye nuko aho yavukiye muri Kongo byari bimeze mu gihe cyabo ahamya ko hari benshi burungano rwe babayeho nabi nk'ingaruka zo kuvuzwa amahirwe yo kwiga no gukora ibyabateza imbere
urebye u Rwanda rwadushyize ku bintu byiza cyane rwatumye abagore haduhaye agaciro cyane batuma umugore niba ushoboye umurimo runaka urawukora kandi bakaguha agaciro kako k'umurimo ukora ariko muri Kongo nta gaciro bahaga umwana w'umukobwa
aravuga ko mu myaka agezemo ateganya kureka gutwara imodoka agashinga butike nini akicururiza maze akaruhuka kuko yakoze bihagije kandi akaba yarateganyirije amasaziro ye. Ashishikariza kandi igitsina gore kurenga imyumvire yuko hari imirimo yagenewe abagabo ko batakora kuko nabo bifitemo ubushobozi. Asaba kandi abakiri bato bisanze mu miryango itaraha agaciro umwana w'umukobwa guharanira guhinyuza imyumvire nk'iyo babyerekanisha ibikorwa. Ashimangira kuwihaye intego kandi akayiharanira niyo byatinda ariko ihereza yigeraho. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Hadijwe rya Amerika.
Nanabice ku masonga nk'itangura impunzi z'abarundi zahungiye imikambi ya Rusenda iri muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo zimaze imyaka itatu mashingiti zivuga ko zitewe impungenge n'imvura igiye gutasura kuko ayo mahema yabo yamaze kubatabagurika ko inkuru irambuye na mgenzi wacu muri Congo Fidaste Ngabo.
Muri iki gihe imvura itangiye kugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda zivuga ko zitewe impungenge no kuba zituye mu mashitingi ashaje kandi amenshi muri yo yaratobaguritse. Dore ko amenshi muri ayo mazu akambitsemo izo mpunzi amaze imyaka itatu batarasimbuza amashitingi yubakanywe nazo, kandi babiteganyijwe yuko amashitingi amara amezi atandatu gusa hanyuma agasimbuzwa.
Muri HCR bari batubariye ko amahema azaza amara amezi atandatu bakaduhindurira, mugabo twararindire ko amezi atandatu ahera baduhindurire amahema kugeza ubu nakayungira.
Mu mazu imyaka ingahe mutayabona?
Kandi tumaze imyaka itatu ngaha mu nkambi, mugabo muri iyo myaka itatu n'amezi hejuru tumaze batanze ihema rimwe niho bahinduriye abantu. Kugeza ubu turiko turabona bariko barahereza abandi, mugabo bahereza umwe nko mu village yose ugasanga bahaye nk'abantu babiri cyangwa batatu. Twebwe ntituramenya rero ko abo bantu babiri baronse amahema aribo barefije bemewe. Rero bikaba babona ko babiri batatu bahawe amahema aribo bakeneye kubakirwa. Twebwe twosaba natwe hariho nko mu gihugu cy'u Rwanda, muri Tanzania, mu Uganda, bose bakeneye barefije batakeneye gutwubakira aho tuguma turanyagirwa ntibatwunguruza duhereza abadukeneye nko mu barefije b'impunzi bari mu Burundi. Turazi neza ko bubakiwe barubakirwa amatafari, barubakirwa amabati hejuru, nta ngwane nimwe bafise. Abari mu Rwanda naho tutaje mugabo turabyumva ku makuru. Mugabo nkaha mu nkambi ya Rusenda nta mahoro dufite ukuntu tugiraho tuca, tugiraho tujyama, imvura iguye turahangayika cyane cyane ufise nk'abana. Ese niwafata unuwafata uwo mwana wawe imvura iri kwiragwa uzomuryamikahe? Suba nk'ubu imvura imize kugwa yahera imvura yatasuye ntacyo dufise tuzoryamamo, tuzoryama hanze turatwanyagirwa twifa ngo tubabarefite. Rero nibatubwiye neza ariko duha amahema kugira hafi tugirente tuze tube nk'aho tubaka tuze tubonke nawe tujyama.
Munyesha Simeo ni impunzi yo muri village y'umunani yo mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko kubera kuba mu mashitingi ashaje igihe kirekire iwe n'abaturanyi be bahisemo gutangiza igikorwa cyo gusakaza amazu yabo ibyatsi ndetse no kubakisha ibiti mu rwego rwo gutinya yuko imvura ishobora kuvira abana babo muri ayo mazu.
Imvura itangira kugwa abana bakabura aho barara, tugafata gahunda yo gushyira ibyatsi kuko tuba twabuze amahema. Tugiye kubabwira ngo baduhe amahema, abaza kwandika nabo bagenda bakuramo umwe umwe, ugasanga ngo muri village bafashe nk'abantu cumi gusa batarenga. Muri village igizwe n'abantu hafi majana ane, ugasanga abandi bose tuburiyemo kwiyambaza ibi byatsi nyine. Uko nagiye nsakara nafataga nk'itayi zibiri z'abana nkazigurisha, namara kuzigurisha bagaheba bakicwa n'inzara kare bukunge nibanza nirututwatsi n'uwatunjiriraho nuko tugenda dusakara.
Mukuri ndingaruko zishobora guterwa n'imvura kuri izi mpunzi ziba mu mashitingi ashaje, umuyobozi w'urukiri mpunzi z'abarundi mu ngambi yo mu Rusenda n'ibizi Foste avuga yuko Aster yatangije igikorwa cyo gutanga amashitingi ku miryango 600 iba mu mashitingi ashaje cyane, kandi ko icyo gikorwa kizagera ku mpunzi zose.
Kuri iki kibazo cy'amashitingi cyaha mu nkambi ni ikibazo cyabaye kirekire, ariko twaragerageje gusega no gusaba amashyirahamwe ko boza kudufasha kugira baduhe hereza amahema yo gusakara kwino kubera ino mvura igiye kugwa. Aba ubuyobozi bwose bukorera hano mu nkambi burabizi, Hasere barabimenyeshejwe na Senere barabizi, nawe umushitsi ndetse yari yaje kudutembera avuye mu mahanga mu minsi heze nawe nyene yagiye azi iki kibazo. Mugabo ishyirahamwe ARD ryari yemeje neza ko rigiye kudufasha mu kuduhereza amabashi. Hari hari amahema ashika 646, ubu baratangiye igikorwa cyo kuyagaburira abo bari bagize risansuma.
Mumenye yuko kubera gutura muri aya mashitingi ashaje umwaka ushize mu 2017 imvura ivanze n'umuyaga yari yasenye mbaza agera ku 1200 yo mu nkambi yo mu Rusenda, ahanini bitewe n'uko amenshi muri aya mashitingi yari ashaje cyane. Vedaste Ngabo, kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo urakenewe no kuri duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cumi munsi mushobora kongera gusubira kumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mwakoze kutwumviriza. Yakoze Matilde ya Biro yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Nashon yadufashije muhinga bw'ibyuma, nanje Diane na hazi twari kumwe tuzongereje nk'aho twahereye ariko mu kurindira isango yejo ngene ndabatumiye mu biganiro byacu biri imbere muri byo harimo muri isanga muza kurikira saa 10 saa 12 namakuru azagezeho mu karere gice saha 1 n'iminota 30 amakuru avugwa ku isi ako cane cane turaza kwibanda kuri Afrika muranigwe mwongere mugire indwi nziza mu banyino mu byanyu.